iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshutiramo bagenzi turi kumwe kuri ino saha. Kuri uno munsi wa gatanu, itariki 13 z'ukwezi kwa kane, umwaka wa 2018, muri studio gatanu i Washington DC, muri kumwe na Oriane Itangishaka, taramukije ndabaha ikaze mu biganiro byacu.
Ibyo amatora nabyo biraba ibihugu bwabyo, si ikintu kiraba ibihugu byose nk'uko bijyanye kubwigenge bw'igihugu, yaba ari gusaba ibintu bijyanye n'amatora cyangwa ugutunganya ibindi bikorwa biraba ubwigenge bw'igihugu muri icyo gihe, abandi bose barakurikira gusa.
Uyo ni Perezida Petero Nkurunziza w'u Burundi, avuga ku matora ategekanijwe mu Burundi ubwo yari yamaze kwakira mugenzi we wa Gabon Ali Bongo yari mu rugendo rw'umusumwe mu gihugu cy'u Burundi. Iyo nkuru n'izindi zivugwa mu karere turazibafitiye. Ikaze mwese. Kuvugana ibibazo by'ubutunzi no kurabira hamwe ingene ingorane zihanze ibihugu byo muri Afrika yo hagati zotorega umuti, nivyo Perezida Ali Bongo, umukuru w'igihugu cha Gabon, mu rugendo rwiwe mu Burundi kuri uno munsi wa gatanu yaganiriye na mugenzi we w'u Burundi Perezida Petero Nkurunziza. Ivyo vyashikirijwe n'impande zose nyuma y'umubonano wabo ababo bakuru b'ibihugu wamaze hafi amasaha atatu. Ibindi kuri inkuru tubibaze mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka ariko akurikiranira hafi ugo rugendo rwa President Ali Bongo Odimba mu Burundi.
Indege yarireye umukuru w'igihugu cha Gabon yashitse kuri no wa gatanu ku kibuga cy'indege cha Bujumbura nk'isaha 6 z'umurango zibiri minota mikeyi ahejeje kwakirwa na Petero Nkurunziza, umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'abandi bategetsi ubu asanzwe arongoye umuryango wa Afrika yo hagati ujejwe ubutunzi n'abo byagendanye nta kanya bamaze ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cha Bujumbura. Bace bagana ikirimbo umukuru w'igihugu cy'u Burundi akoreramwo ahabereye umubonano w'abo bakuru b'ibihugu wamaze hafi amasaha atatu. Uwo mubonano urangiye, Ali Bongo yabwiye abamenyesha makuru icamugenza mu Burundi.
J'ai entamé une tournée dans tous les pays d'Afrique centrale il y a déjà quelques semaines voire un mois et donc il me reste.
Ali Bongo ati naratanguye ingendo mu bihugu vy'akarere kuva ntowe ngo ndongore uwo muryango, hari hasigaye gusa u Burundi na Cameroon. Uno munsi naje kuri Petero Nkurunziza kugira tuvugane nguko nayivuganye n'abandi bakuru b'ihugu, twumvikanye ko nogendera buri gihugu kugira twegeranye ingorane zose ziduhanze umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Nabo yashikirije itangazamakuru ingene yakiriye rugendo rw'umukuru w'igihugu cha Gabon. Perezida Petero Nkurunziza yakuye ibizigizigi bamwe mu Barundi bibajije ku rugendo rw'uwarongoye umuryango wa Afrika yo hagati mu by'ubutunzi rufitaniye isano n'amatora yimirije mu gihugu.
Ibibazo cyane cyane by'akarere turimo si ibibazo cyane cyane bijyanye n'amatora, n'akarere kagaze kujya n'ubutunzi. Ibyo amatora nabyo biraba ibihugu bwabyo, si ikintu kiraba ibihugu byose nk'uko bijyanye kubwigenge bw'igihugu, yaba ari gusaba ibintu bijyanye n'amatora cyangwa ugutunganya ibindi bikorwa biraba ubwigenge bw'igihugu muri icyo gihe, abandi bose barakurikira gusa hama kandi bagashyigikira. Rero tuvuga yuko ibijyanye n'amatora biraba Abarundi bene bwo, umugabo akarere kabaye hafi karakurikira agashyigikira nk'uko byaba bigenda mu bindi bihugu.
Iruhande gukomeza imigenderanire hagati y'u Burundi na Gabon, umukuru w'icyo gihugu yavuganye na Petero Nkurunziza ibijyanye n'ubutunzi n'ingene bwotera imbere. Abamenyesha makuru babajije umukuru w'igihugu cha Gabon ingene agiye gutorera umuti ingorane ziri hagati y'u Burundi n'u Rwanda.
Nous avons suffisamment d'expérience en Afrique. La première consiste à celle donc un de l'écoute, deux du dialogue.
Ali Bongo ati turafise uburambe muri Afrika na cyane cyane ku bijanye no kuganira ku bantu bafise ugushaka nacyo buza dushika ku muturama w'izo ngorane. Ibyo rero turabizi, dutegerezwa kubitorera umuti. Ikiduha ingufu nuko hari shaka byo kuva muri izo ngorane.
Le désir de dépasser un certain nombre de ces problèmes là.
Ukibazo kijanye n'ingorane za politique mu Burundi, umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza afite ukuntu akibona afatiye no kubindi bihugu yahaye ino nyishu abamenyesha makuru.
Nabwo yazanye nuko ari ibazo bihanze Abarundi kuko ibihugu byose byo mu karere no kwisinzira muri Amerika ari ibazo, mu Burundi yari ibibazo, mu Bubiligi yari ibibazo, mu Bwongereza ari ibibazo, muri Tanzania ari ibibazo, muri Congo ari ibibazo, mu Burundi ari ibibazo. ibibazo n'umuri gabo biriho bo bareza yuko twese turabise ibibazo mugabo imana turemeye kugira ngo tubitore umuti njye tuma rero duhuye rero nakaje guhanahana ibyiyumviro kugira turare umuti twotorera ibibazo biri mu byacu muza mu bibazo yuko mu Burundi ari ibibazo ibibazo bigiye n'uko kwisi atari ibibazo mwicuru gusa
urugendo rw'umukuru w'igihugu ca Gabon rwarangiye kuri no gatano nyene kuko gwara ugo munsi umwe Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Rakoze cyane mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka ahi Bujumbura dukubitire mu Rwanda abarokotse genocide mu karere ka Nyabihu bavuga ko kudatanga makuru ku haherereye imibiri yababo ngo ifubwe nako rantunga ari intambanyi mu bumwe n'ubwiyunge nyabwo abarenga kimwe cha kabiri cyaba menyekanye bishwe muri ako karere ntibarapfubwa mu cubahiro mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana harabandanya adushikiriza inkuru
mwaka ushize twara kigena shinguye mushiki wanje nakurikiraga uyu munsi mu bashingura ndimo nabwo ndashingura mukuru wanje ntabwo ari ugukunda guhora mu muhanda ngo ngiye
uyu numwe mu barokotse genocide yakorewe abatutsi wavugaga gahinda baterwa no kuba batarayishingura babo bose biciwe mu karere ka Nyabihu Na karere gafite umwihariko uko ariho hakomoka bari ibikomerezwa mbere ya genocide yakorewe abatutsi kandi ari nabo bayiteguye Juru Anastase uhagarariye abarokotse genocide muri aka karere aragaruka ku mazina ya bamwe muri bo
Ahangaha niho hari indiri y'abari abayobozi bari bakomeye mu gihe twagomba kuba dufite amahirwe dufite abayobozi mu gace kacu bakomeye niba twari dufite umuyobozi w'igihugu tukagira nk'ababagosora n'abandi ubwo ntitwari dufite amahirwe ariko ntabwo twayabona aho bagosora amparusha avuga ngo agiye gutegura imperuka y'abatutsi ubwo twari tugize ibyaha murabizi ko yakomokaga hariya mwijene ni muri aka gace tugira ibyago Habyarimana yari ari hariya mu gasiza aho bitaga kazu n'abandi bakoranaga nabo n'abari yabazigira nyirazo babaye abere ataribo abo bose barahangaha
hari n'abandi bavuzwe nka Juvenal Kajerijeri wari burugumestre wa komini Mukingo wakati uyu myaka 45 kubera uruhare yagize muri genocide Joseph Nzirore waguye muri gereza n'abandi Bwana Sebastore Javaro kukiye ku rusengero rw'abadivantiste rwa Hesha ruri mu murenge wa Mukamira avuga ko mu batutsi babarirwa muri 400 bari hamwe yarokotse wenyine ashimangira ko batangiye gutotezwa kuva kera bikozwe nabo bakoranaga kandi ko ari naho genocide yageragerejwe mu bihe binyuranye
twahembiwe rimwe ati nguriza ukamubwira uti rwose ntayo mfite mu 2012 baduhembaga kwimarana icyumweru ntago byabaga byoroshye wamubwira ngo ntayo mfite rwose yisanzuye ati baravuga ngo murayohereza ati burya nibyo koko noneho ku mutima ukavuga uti kugira ngo nzagire umutekano reka njye mbika nibura 2000 nigomwe ningira n'ikibazo nyabike wayabika yakuguza wayamubonera ariko mwangoko twahembiwe rimwe ukabukiye afite Tinkabanara yamaze ngo burya barayoboherereza ukabura hepfo no haruguru
Padri Tuyishime nawe warokotse asaba abatuye aka karere gusubira ku isoko y'ubumuntu kuko bigaragara ko abenshi babutakaje asanga kwinangira gutanga amakuru yaho bishwe muri genocide bajugunywe ari intambamye ku bumwe n'ubwiyunge by'abanyarwanda
ariko ni ya mitima ikinangiye y'abantu bazaho abazize genocide yakorewe abatutsi bari biciwe cyangwa aho bashyizwe ariko bakaba ndashaka kuwavuga imyaka ibaye 24 ariko bamaze gushyingurwa muri Nyabihu ni 2177 nta nubwo ari icya kabiri abo bandi ko bicwaga ku manywa ugani w'imvugo y'ubu ngo bose babireba aho bari kukimutatubwira ngo bashyingurwe mu cyubahiro bambu Kose murumba tutagifite intambwe ndende yo kugira ngo duhinduke dusubire ku bumuntu cyane kwibaza mu gihugu cyacu ari politike y'ubumwe n'ubwiyunge ni nziza pe no gusubira ku isoko navugaga y'ubumuntu ariko se niba ngo ku muntu azaba abantu baragaceceka kabyi agafunga uwo ngo zahinduka bigenze bite
kuri uyu wa gatanu mu rwibutso rwa Mukamira rwa karere ka Nyabihu hashinguye imibiri ibiri yababonetse muri iki gihe cyo kwibuka biyongera ku 2177 bari basanzwe baruhukiye muri uru rwibutso Juru Anastase uhagarariye abarokotse genocide avuga ko muri aka karere hakirimo binangira imitima badashaka gutanga amakuru aratanga urugero rw'ibiherutse kubaho
uriya mwana twakuye hari ejo bundi n'abagabo bahingaguriya murima ariko ikibabaje basize imibiri amagufa amwe ari hejo uko bahingaga kandi niko bayitanyaga ahavuye amaguru n'amaboko siho twakuye umutwe munyumvira abanyarwanda biki gihe abo ariko aho tugeze umuntu akabona umibiri akajugunya akubahiriza ikirayi abwo ari umuntu turagira dutere intambwe tuve ubuzimu tujibone
senateri Bizimana Evariste avuga ko hari n'uburyo abatinya ko bakurikiranwa baramutse batanze amakuru bayanyuzamo ariko abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bakaruhuka intimba baterwa no kuba batarashyingura babo ishavu bamaranye imyaka 24.
Kintu abantu basabwa gusa no kuvuga ngo twese dukunda igihugu, twumve ko ari we umubyeyi dusigaranye uturebera twese hamwe muri bya bindi twita umuhutu umutwumututsi. Ariko rwose nongere mvuge ngo abantu aba bafite amakuru ahantu abatutsi bishwe muri 94 muri jenoside y'abakozi mu Rwanda muri 94 batanga amakuru, abantu baruhuke bamenye ngo abantu bacu barashyingura, abantu batera intambwe kuko abisha abatutsi hano muri Nyabihu nta handi bavuye, ni abaturage ba hano Nyabihu n'uwababizi kubera ubwoba yenda bw'amategeko niyandika agapapuro areba akajugunya avuga ati hari abantu bari mu cyobo hari ariko abantu bashyingurwa mu cyubahiro.
Ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu buvuga ko abazize jenoside yakorewe abatutsi biciwe muri aka karere bakamenyekana ari 2,645, abamaze gushyingurwa mu rwibutso rw'akarere rwa Mukamira bakaba ari 2,179 gusa, abandi bikaba bitazwaho baherereye. Claude Ganza, Munyamagana, Inyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda, kubwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Ubuheruka muri murikira ukuri
mu ntega matwi ndabasomera Kete Fundere yabandikiye yavuze ati gwaruka gwibugo ni rusangi nashaka rero nsaba ikigongwe cyane cyane abanyabugo nongere mvunire akagohe mwebwe mwese ugwaruka ko mutosubira guhendwa nabironderera inyungu zabo.
Murika mureke rukuri
aho mushaka hose nta giti mugenda mutoye ngaha
nimba atari ngaha rero tubwire yari
tutahari
tubwire
mamuze hose
madame arewe afashe
yaruta je nakoze iki
mushako minota
murekure murekure mama nacu yakoze
Zahavuye bigenda gute
bibasha ya sorori batuzanira mu ivyo kugira ko ntayibona ngo tugende tuyitahaye rero kinga mu kabati pyashiri
Nadia we una maskio kabisa
kubera iki kano
we nakubwiye ureke ndaza gutekera ibintu njewe sasa uko nafanya nini
ayo shaja hi
Nadia uko kama maskio ya mbuzi we umeze nk'uguti ku impene kuva kokeje we
ngakondokano
sasa nilikwambia ongoye mimi nitabifanya
ega jare ndumva urakumbuye aka brochette ari wewe utangwa kuvuga impene urakumbuye brochette wewe
Ewa
rero cyane. Uko nyene nkenye. Ugiye kujya ka brochette vraiment nka gushemera ngene wangwaje.
Acha Nadia, ma brochette tutakula. Wewe ukire gusa, upone tu. Ngoya tutakula brochette na mpaka.
Ewe. Yuni autorisation de sortie
bagu. Ndoisha.
Ha, ayemwe.
Mungu ni mwema.
Tuzora turekura tuve muri bino bita.
Kabisa.
Ariko haba twari tuhabaye kwe.
Yatari. Sikia sasa Nadia, uikale hapo, urindire mpeze gutekera. Ungoe tu, uikale pale.
Ewe nore, ngumeni ichaenda kuraba, hapu kufashe.
E sasa?
Tena nyabu na yambashuka nda kufashe kuzinga.
Hapana, hapo sasa nataka kunonesha kama ukotani.
Hei, noni. Elega narakizi.
Pale.
Kize
prawa narakizi.
Narakizi. Wako mbako kumufata kumu na guai.
E sasa? Ufo upate nguvu kwanza.
Hapu go hiu. Razi kwa ya soro liyama ndina yudzi.
Ine basha ibeba. Basha ibeba deja.
Ani sawa re. Nena hebu ye na arabze mukawati wa sana avuti.
Yo.
Nuhura. Kari yofani tani watu njiri rekunu tuko njiri tuko njiri.
Acha nifungi.
Kwa mba kwa tushikira.
Mungu we. Acha nifungi. Lakini kama ni mganga hakuna problem.
Kana mganga dodo.
Karibu.
Nimbusi kanaja tulatarawa.
Yo.
Yo.
Hey.
Ibi. No, ibi ni vyote ndi kondarot. Mana we.
Undeni. Eh. Eh, yapo.
Mbe komego ni mvyumva.
Bavai.
Sheri, barotse ko utawe nyine.
Funde. Ndagusavye mbugire sha funde. Mbe kutorosa gashu.
Ndo. No, ndi mwebwe ndi biki ko bego mushaka ibyo ntababwiye. Eh? chetsi ntorotsi ibarande kuye
barakurekuye barakurekuye fundi
No, numva numutwe uri kurazunguruka reka subire ndayatsinda nizere kwica yaka urahumba sha turihurira basu no munsi usanga wibaza ko je mwami mpava nde mpeba aho urateba beba sha none moto yanje ifite probleme nyabaki ariko bugira kome
mami ntumbiye uko iri munsi ya moto mama we yabaye iki none
akagumye baguma ko wa muhungu
oya mbishwa
hasi mpeba
naho guma kurahumba vyanse ni ukuri bitakwanki
ibyo ni byawe shani wivugira ibyo wishaki merezi yo supana nyabuna ndakwereke icyo nikorera
akira mvuga mushaka werekere
byakunani
kuba mugatondo kiri ko nubu
basha idakize naho hazoshike jo nzowa nkiri kuriyo tuzohigura mpaka yake je mwami sha tuzohigura mama
mera ko anani urondera undi mufunda biza bigufi
jewe je ninjya kubiye ko ntabizi ahantu wena ko niko ndakora aha nguma ko maka yatse banza wicare hajya ndakwiye
wowe ngomba kunkurira amakosa gusamwa
wapi
wowe ufite ngo nakanya gato yingoce ngaruka usuntwara mwana
wepo
ni uwo mwanya wose
kiba ni bisezera na mana wewe ubona ko yampari
oya mugabo wo mwami rondera uwo wundi mufunda gufashe oya oya ufashe wabize
je naramenyere kwiba ko muta aha
erega ndabikunda
bivuga ko maka yatse umwanya biza gufata wose ndawemera jusqu'à demain tudakimbia makikoze
basha nawe nagende abantu bizingira ku bintu kwe
jewe niko nimereye mane simpeba kirazira
none gashamwa
ngumako
none nkubu nka jewe cindabigenda
oya we icara icara undindi birakunda poesha gatoyi we nubona ko nanje nayo ndiko ndayikankamira
wapi bari gufuma umbwira hakirikare nkara bukundi kunda bigenze none nkubu imiti ya mama cindayirondira gute
ahubwo nyene mere wawe wabitse gute wangumve
ati gute gute nyene
nubu naratora mitende
yo mama oya banze kwizyo fere tugire sante kwe tasubiye kukubona mama
yarise nawe
manirakoze
none baruzi ko ntazogaruka
reka shareka sante riho
ego sante mwana
sante
katwirabire mwana mo kanyene gashusha ngira niko koca kankura ko ni gripe nkuye
mama nakubesha nari nahamutse iyo bihenda ntibaci bakurikura nari namaze kudesida ko nchanja kuri police ndababwire bashire mu gashonanje tukuma dufunga
twese ntirikabe bakagufunga kandi atani ico wakoze
none wari wakoze iki papa afuta mafuti baza gufunga wega mama
ash wowe yuja kuba umu avocate emwe wombura miye
Oya Prema. Na muntu apfunge kugundi. Ibyo ntibibaho, ntibibaho.
Noneho. None akubaciye bandekura?
Mama. Kandi usanga abagira police baragukubaguye mama.
Eka. Emeka n'ukuri no bandababeshe. Nta nuwa ndiyugwara.
Uratse ngene baje bikarisha. Batera induru ukamenga baje gufata umwicanyo
kantuze uratse kuhajyana je nagize uko
abapolisi bari vitari kamana
oya si bose Alice n'ukuri si bose
kare mwe harimo ari vitari
oya vraiment nkaje umwopeje yambajije n'ukuri sino mubeshira ngo yarigeza njya n'umutima eh yarambaza ibibazo n'urufasoni ndiko ndishura kanyumviriza neza eka vraiment si bose bameze nawe
n'ubundi
Mbe Alice, uri kuyagana jewe cyangwa uri kuyagana telefone? Kuvrema.
Pardon mama, pardon.
Ndabona muri cyagarise.
Pardon. Oya. Kuri kwima nawe ko ndasoma message muri groupe ya WhatsApp yo kukazi kuri zine mama. Pardon, pardon mama.
Oya vrema ibyo bintu ntuzu bisubire.
Nari ko ndaraba ko muri shotoba yasubiye ku ndonde.
Mbe nyene, muzosubira kukazi rero.
Je ndumva ndashaka gusubira kukazi mama.
Sa?
N'amafuti ya papa yakozeyo. Si ushobora.
Umviriza Alice. Ntushobora guheba kazi kubera makosa ya so wawe
urabyumva oje ntibigaruke ko
naco mpana
je narakubwiye ko ntashobora gusubira hariya
utingo iki
sinzosubirayo
gutegura carrière ubwo urumva icari cyo gahewa Alice oje umviriza ifo kumenya igisumba ikindi kajya kazi warakarondeye kugira utegure kazoza ka urabyumva nimba unyemera ko ndi mama wawe nakuvyaye urabyumva ejo bucufata bus usubire ku kazi urabyumvise wa mukobwa
funde kiragasho bwana wa mama
muhe shafu kuti simbi manga muhungu ahombe ni horosh
wanabitsi
muhungu we nuko kwita muzuka mwishwanje haje vuye kugwembe muga
ubwe rumwa
nubu ndabyibutse nshambuka gasabisho nkashime mana ndakubwira
cha ndo kavuga frem
hewe
ahanetsa na neza ugiye wumva gufunde eri chaga utani
rekarekareka nagiye kubyemera mbonye ndenganye rya rembo rya prince nakene ndakeba kuzwa ngo ndabe kuba dababanza bagusubiraje
Mugawo kamuhungu ikiwabaje n'ukuvuye mu gashuka uje mu kana
reka shareka ibyagashowe ntavyo wobumenye ahubwo reka nishare hajya kwibenduhuka
sha cyaranyere samakya gamuhungu
kigoye
warahereye tazi ko ari ya mugasho warusigaye urumutira tsuwa
reka shareka reka
ya mugawo fundi dutera inkuru mwishwa mugasho hameze gutega wanga
reka bashivye tubyihorere sivyo bikuru
Gashogo jeno shora kwa mugasho ni misi ni ibiri
yoyo kuba wasama
niyo shaka
uragenda nawe bakabushiremo uvyirabire urumbye no yaya
tonega muhe kunkarira ugiranda majinge ntameze nibindi
reka kumufitina no shuvuga ngo jego ni mugasho ni misi ibiri
hemwe ico ndabipfurije gusa muze musaba imana ntivyegere bashikira ngo namwe muje
iradutabara
yego nuko
iduvuze
saba imana ico ahubwo bahungu nakawunga Reka jimike goyi kirafyeze Kirafyeze kabisa Inzara yari mukunzi nyayo
Funde Urapfuye mugenzi Usanga wari wizeye ngo uje gukirira ngaha
Urapfuye kavuye mugasha kwaje mukara
Yo None gasha funde Awe ntubona ko inda zafatanye n'umugongo ga mwana wa mama Ho aha tumaze iminsi ibiri yose tubwirwa tukabura
Yo
waje kugwina umuhungu
shafunde urazi gasha ukubona twicwa n'inzara muri kuno kuzimu kubuhungiro kandi waci rusange atacu twari tubuze kwera
oya mugabo namwe ndeka guca mwihebura bishitse hiyo
reka shafunde rireka ubu yaba hari hakiri kera tukiri wacu Itwa mwaka utegura umunsi mukutuka gukeza kwa rushitza gasho tukakokereza gafi tukanezegwa none rabasha ubugesera bitigwe
kanone rosha dusigaye turi nk'ibitabwa bitagira wabo ndakava mu bantu
ubu nitugishobora no kunezeranwa n'uwacu apfunguwe ngo dusangire n'umunezero
hehe nawe hanezerwa abantu umuhungu wowe ubona tukira abantu twebwe gashaka
oya oya abahungu nimuke mwihebura gute yerekeze ingorane turimo sitwe twagenye zishikiye
kashafunde bikana
yese twegusa kwere
ingorane zirakana none nk'abasigaye rusangi wovuga ko tugowamwe turiko turapfira muri aka gahinga nabo bariko barigira neza gashahu bimwe barya ibindi babiterana reka shahu
mumbarizesha
ibyo ntabyo muzi muhehe hari igihe nabo basigaye rusangi ho baharimwo abamerewe nabi nk'uko kwacu ingorane burya naho zitari muhungu
Zibe, yashagerageza ufungura utundi.
Oya shakade nahejeje.
Basireka ntacu ndabifundikire. Utkuriye turabaye, ndaze gusubira kuguha hanyuma.
Yo. Mbesha ukira ndaca. Ndacari naho ndabishira.
Kugerageza.
Ah, namaye kiko kimwe. Biba bikwiye umunsi wose.
Oya sha nta munsi wose. Nikuturagerageza gufata duke duke. Urazi none gazibe. Wihangane rero ndaguhindurira amashuka aya yacafuye.
Yo. Reka naje navyo umva kwa cafuye. Mugabo gana nagashawugira urabishobora ko mpindukiza wenyine. Nibi bese byuzuye umubiri wose.
Ndagerageza. Ndengenga buke buke. Reka mbere mpere kuri uru ruhande mbona umenga aho ariko hari umwe.
Reka niyagera kuma ahubwo ngira haraboreye imbere.
Ehe rero mira kubyuka gatoyi. Mira kubyuka.
Yo! Yo! Ya, kandi biko.
Nene. Ibikunda sizeko. Eh.
Ibikunda
sigira uko nyene ndayikwege bukebuke. Ti. Takume urashushe.
Ya, ekase shushe. Ahubwo. Ahubwo numva nkanye kose. Eh mwereke kade kero tumvuka nabo jya burenge.
Oh, nuko kose urashushe cyane. Bega none kare bari bagupimye ubushuhe.
Bega bapima ngo ngo bari bukizi kigaba.
Gasubiye bimwe cyo kwihebura.
Nawe. Yo. Eh mwe. Tewe no visa hajya ko ndiko ndake.
Oh ya.
Ugira ngo ndakomeshaga.
Ugenda uja hehe.
Oya katoya.
Uzokira tere. Erega abaganga bariko barakora ibishoboka byose zibe.
Umviriza kate. Jube kuvecho. Ndumva ko hari cahindutse muri cewe. Nukuri sinoguhisha.
Yumva gute.
Urumva. Haragere igihe. Umutemo gatera cyane. Ikindi naho nkumva umenga ni ikintu giriko kirantika nkumva impemu zirahetse
oya usanga rirya mituma z'iminsi ufata itanguye gukora cyane ngira ni kubera ubushuhetse urashushe cyane
uko biri kose oya ndumva ko ntameze nk'uko nahora ego oya kade none nturaheza gusasa numva ndushe
ndahejeje Sbira buhengeke gato
ihengeke. Yo. Yo. Zanuko burengete rero mfuke. Mfuka kade mfuka mwana wa mama. Mfuka mwana wa mama. Sbira harake fyanje bigiye kugwa mu ishamba bitagira ndiki. Niki bibagara
abantuje. Umva he mu byo mirima n'ivyo uri kurabona ukuyumvira ubugazi bemeze gutya.
None gashaho ninapfa. Sare wanje azotungwa nige. Kade. Umfiriza kade. Urazi ko ari wowe nshuti nari mfise. Uzunyegera nirizo utuntu twanje. Nitugwe mu gahinga shaka.
Yego shaka. Bazibira. Ibiharage navyo ejo nzinduka nje kubibagara.
Yego shaka uzobukoze. Kandi navyo abijungu bi. Yo, binas. Na vya bijumbu biri hari ya mukabandi. Ubu ngira bireze. Unabaro uzobinyegera n'izuzobirara. Nokure. Gasore wanje ntaze icwe n'inzara nararimyesha. Asumana wanje ngiye ndune. Ntaye kungoyi.
Ndagusabye reke kwihebura uzokirazi be.
Eh. Oye mana ya.
Yo.
Yo.
Yo. Ni iki munegatsi.
Yo. Yororororo. Fata. Yo fata.
Kamara yanja gira.
Fata komote. Fata komote.
Ni iki gatsi.
Fata komote. Yo. Kate.
birase
oya zibe
birase biraheze uyu musonga ntusika
ahumiwe mana na muganga sinzi ko ari hafi ye
napfuye kade
cyo kiganiro ro kizobandanya mu ndwi kurikira nkuko bisanzwe Ratishwe ya Amerika Samira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda yandi makuru kuri site ya internet ni wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye